Ndabaramutse ndabahe nikaze amakuru yo kuri wa kane hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira igikorwa cyo kwandika barundi batari biyandikishije ngo bazo kwitabira amatora ya 2020 kirangira kuri uyu wa kane muraza kumva ico barongo imigambwe ya Sendel na Ipona babivuga ko bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura baremeza ko batanga igiturire kugira boroherwe mu bikorwa byabo bya misi yose bakavuga ka hanini bagiha bamwe mu bapolisi igipolisi kiraza kugira ico kibivuze ko muri no makuru mu gisata cy'ubudandaji umufuko w'ibiro 50 w'isima Buseko ugurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 27 ku bibanza bitandukanye kuri ivyo umushikiranganji w'ubudandaji akaba yaraherutse kugabisha mu mpera z'indwi heze abadandaza biyo sima gukurikiza ibiciro byashinzwe n'ishyirango Buseko biri ku mafaranga 2024 n'amafaranga 500 idyo nze n'umukanya muhinga bw'ibyuma ari François Kimana kuri mikomi 10 naho ndera muco sangwa ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
amakuru tuyahere mu gisata cha politike kuri wa kane niho harangira igikorwa cyo kwandika abarundi batari biyandikishije mu mwaka wa 2018 ngo bitabire amatora ya 2020 umugambwe SNL ugashimishwa n'ingene cyo gikorwa cagenze mukuru wo mugambwe avuga ariko ko yibonekeje kwicibonekeje ariko imigambwe itari mike itarungitse abayiserukira muri ico gikorwa agatongwasa ashikiriza ko hari utunenge twibonekeje hamwe hamwe nko mu ntara ya Rumonge tumukurikire yakuwe kuri telefone na Charles Makoto
wara shoboye kuja hirya no hino kuraba ngene yandikwa ry'abatashoboye kuba banditswe mu mwaka uheze ndiriko biragenda ariko biragenda neza mugabo ico twananeguye nuko nubwo twama twumva ngo imigambwe ni 30 n'iyindi nta baserukira imigambwe twakunze kubona naho twashoboye kubabona ntibarenga babiri cyangwa batatu babaye benshi umuntu uragaca yibaza rero nimba vy'ukuri imigambwe iriho cyangwa nimba atari imigwi gusa y'abantu bibereye Bujumbura bitwa ko warongoye imigambwe mbwa iyo migambwe atayiriho mu kuruhuka kigira kabiri nuko twabonye ko aheshi abashobora kuza kwiyandikisha usanga ari abantu baba bari bari mu buhungiro canke bari bagiye gupagasa mu bihugu nka Uganda n'u Rwanda n'ibindi ahubwo abantu basa naho basa n'abisunumiye mu gitigiri n'abarondera guhinduza aho bazotorera kandi navyo birumvikana kubera hari nk'abiyandikishije bari ku mashure bakaba barahejeje amashure muri icyo gihe kubaho kari mu makomine bavukamwo hari abashobora kuba bari biyandikishije kiri gihe bakorera ahantu bakaba bahawe bimuriwe ahantu donc bijya bita mitation mu gifaransa hari n'abashobora kuba bari bapfunzwe icyo gihe ubu bakaba bidegembya bafite ubwo burenganzira bwabo bwo gutora ahanini abo nibo twasanze basa n'uko bagiye biyandikisha ndaca gituma ugiye kuraba ibitigi by'abiyandikisha si benshi gusa ikindi twodegura nibyo twumvise byo baba byari ko biraba muri za Rumonge mu makomine nka Bugarama Muhuta ha wumva yuko ibitegeri byaba byanditswe ku mugoroba wasanga mu gatondo byiyongereye byahindutse bikaboneka ko hari amakosa yakozwe y'ukwandika abantu mu ijoro abona abo bandi ku ijoro ntitwibaza ko baba ari abantu by'ukuri bakwiye kwandikwa byari bya bindi nyene by'amanyanga ikindi ni intambwe twoshima kubera yuko bahaye akaryo buri wese kugira ngo ashobore gukoresha uburenganzira bwiwe bwo kwitoza no gutora
mu mugambwe w'adasigana Ipona nabo bamenyesha ko ico gikorwa carangwe neza muri rusangi mukuru wo mugambwe avuga ariko ko mu gisagara ca Bujumbura hariho abasubijwe inyuma batanditswe kubera basabwa agatabu k'urugo aho ngo abahungutse ushobora gusanga batararonka kugakaye ahandi ngo bibonekeje abantu benshi bigatera amakenga ngo ni mu ntara ya Muyinga tumukurikire nawe nyene
twavuga yuko muri rusangi ku maraporo tumaze kuronka duhabwa n'abamandateri twarungitse ibikorwa biko bigenda neza kiretse hamwe hamwe aho usanga hariho ibisabwa abaza kwiyandikisha ku mbure bikabagora aha twavuga nko mu gisagara cha Bujumbura aho babasaba yakaye yo mu muryango ikaye mu rugo ugasanga ku mbure hariho abataba bayitegekanije abo bakabagora bagasubizwa inyuma kindi numvise batumenyesheje cyo kuraba ko caba carabaye nuko ubundi twarumvise kugijanye na transfer bitegerezwa kuba mu ntara kuyindi ariko ngaha ngo hariho hamwe hamwe usanga hariho amakomine byo byarabayemo mugabo aba bahari baraheza bakabivuga maze bigakosorwa kindi twumvise ni nko mu ntara ya Muyinga aho hari hibonekanije abantu benshi baje kwiyandikisha cyane cyane ugushasha biratera amakenga kuko turavye impunzi zahungutse nabo bantu bari benshi ariko navyo nyene bariko barabikurikirana twibaze ko biyatari anomali twibaze ko kumbare arukuri twabimenyeshejwe kumbare nabari baduserukira hariya no vuga yo muri usangi ko byiko bigenda neza ikintu gusa no vuga sinzi ko ari kutagenda neza canke ari bibikorwa abarundi barimwo nuko ariho kwiyandikisha mugabo hariho no kuja kuraba ku ntonde z'abanditse ukaraba ko wanditse neza iho rero turabona ko nta bantu bariko baraja gusuzuma ko banditse neza hagenda umwumwe ariko kandi hategeza kugenda benshi muri makero rero tukovuga ko nta bintu biteye ubwo babirimwo tukovuga ko kiriko kigenda neza kiretse utwo tuntu duto duto batubwiye natwe nyene numva ni raporo ntibirahera tuzoheza turonke raporo neza mu misitsa
ku ruhande gumugwise ni ujeje gutegura amatora bagabisha badofatwa byandikishije kabiri ko bazohanwa hisundwa amategeko Pierre Claver Kadise harongoye umugwi akamesha ko umuntu arekuriwe kwiyandikisha haba canke ahavuka yabivugiye mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu tumukurikire nawe nyene
twaravuze yuko iri yandikwa ari uguha karyo abari batiyandikishije mbere nk'abatari mu gihugu abari barwaye n'abandi twokwibutsa rero yuko atari abarundi bose bahamagariwe kwiyandikisha nabo bonyene batari bashoboye kwiyandikisha turavye ibibaharo mfata kibanza biri ku rugero rwiza mugabo turasaba ko abariko barandika boguma basuzuma neza kugira ngo abadakeneye kwiyandikisha ntibabikore hariho hamwe hamwe twashoboye guca tugasanga abantu bakicuragirika cyane cyane abataye amakarata n'abandi bibaza yuko bateza gusubira kwiyandikisha ni kuri bararaba umuntu amaze kwiyandikisha rya mbere abahejeje ntarindi rya kabiri riba rikenewe twibutse kandi yuko umuntu wese yiyandikisha aho asanzwe aba canke ahavuka abantu batabaha ku mitumba batabaho mu makartiye iyandikiro riri ntibabe bahavuka twebwe tuvuga tuti ntimubakire kuko barafise ahabegereye bo kwiyandikisha kandi ntibyumvikana ko umuntu yorinda kuva aho abaye akarengana aho bariko barandika maze akagenda kwiyandikisha kure abo bantu rero nibaba bariho nibabakire nitwoheza kandi tutibukije ko kwiyandikisha akarenga rimwe ari icaha gihanwa n'amategeko agenga amatora bagaca bengiza kabiri igihe ari umukozi wa leta canke umukozi wo mu ntwaro canke umukozi wa seni yoba akoze ico caha
tukivuga ibijanye no kwitegurira amatora yimirije amenyesha makuru basabwa gutanga makuru ahumuriza adatuma bayumviriza bashira umutima mu kirere ibyo byashikirijwe n'urongo y'umugwi w'igihugu jejwe gatakazi na Monsende H mu gutanguza inyigisho ziriko zihabwa amenyesha makuru mu ntara rumonge mu ntumbero yo kwitegurira gukurikirana amatora Sixte Vinyi ni muraba akavuga ko amenyesha makuru afite uruhara runini gutuma amatora agenda neza canke nabi
muri kahise k'igihugu cy'u Burundi usanga ingorane nyinshi twagiye turacamwo abamenyesha makuru babifisemwo uruhara kungene bashobora kuba bamwe bavyigenjejemwo bagatanga amakuru ugasanga bamwe ingene bayatanze bihahamuye abantu cyane ugasanga abantu baciye bagira ubwoba canke abandi ugasanga batanze amakuru ashobora gufasha abantu kugira ngo babane neza nico gituma turiko twegereza amatora yo mu 2022 twahisemwo gukorana n'abamenyesha makuru kugira ngo tubazanire abantu bashobora kubafasha gutahura neza uwo mwuga cyane cyane bamwe twitwa aba expert kugira ngo babasigurire neza uwo mwuga ingene ugenga n'ingene uwoshobora guterera kugira ngo amatora azogende neza abene gihugu baronke amakuru acyoroye neza ashobora kubafasha kunywana kurusha no kugira ngo amatora azogende neza kira amatora agende neza nuko dutahurana ko ubudasa bwacu arizo nguvu zacu abanyepolitike ntibategeza kumva ibintu cyo kimwe kandi ibyo ntizo cyabituma babana nabi n'abamenyesha makuru ahubwo abamenyesha makuru bagerageza gushikiriza inkuru kuburyo batasahura imitima ko ije hejuru bakaguma batanga inkuru by'ukuri ifasha bose kandi ndazi yuko babishoboye
isanganiro inami sumbingimba
kuisaha zitandatu minota 37 amakuruti yabandanije mu janye n'intwaro ibereye bamwe banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baremeza ko atanga igiturire kugira boroherwe mu bikorwa byabo vya misi yose aho ni nkuru dandadwa canke mu kunguruza abantu n'ibintu bakavuga ko atakundi babigenza ngo kuko niyo bafashwe bari mu makosa amande basabwa abari murengera bagasaba ko kugira igiturire gituzwe abajeje intwaro bukorerezanya yo bituye ibisata barongoye tega matwi abanyagihugu bagani na hadisanganiro
Jede mushoferi urumva dokima yahe urumva nkubu nasamaye darengeje nk'imisi ibiri nkacangwa ku mupolisi dokima imwe imwe yose bayiriha vemire ayo vemire ntayafise mfise bitanu canke 10 akambye ati kugira ndakorohereze zana ya mahere cende yafise ndayatanga kugira ngo ncungu ni icungura gato mugayi yaba amakori yari matoma nkubikori ikariho ikosanga ni nka 5000 musi aho vraiment nibaza nk'igitrene cyobone baguciye nka desami akagira ati zana de 20000 ne ntuya mu kugira ngo icungura gato aho ni nk'ikigongo busavye kugira kugira ikigongo urengane je mpombiki bashaka kuntwara imodoka bakayisezise none nzosubira kuyikura he nanje niko ndarondera ubuzima bifata nyamuremure kombo no bamakori usanga baguca amahera bishaki aguca samire aguca sasenkane rero gira ucungura gatwe ucubikora uko nyene
bwebwe mu bisandwe yo cyuko turacuroza ko ya police batwiruka ko bose arege heri mwe rimwe twiruka ndetse ni modoka rimwe nimwe zikaka ko tubonga tureko turiko turicuroriza usanga ntangorane yacu kugira ngo adusubize ivyashara tubatanga amafaranga ubu none ho baranatogije ngo ni 10,000 dutanga 5,000 no gufungwa hani ke banadufata tukafungwa ni vyashara vyacu bakaturekura batabana biduhaye amande bado chabwo bamwe bamwe nibiturire bakibiturire tubahe biturire
none ko hariyo ni bisi ishora kugomira kirasirikira ngaha muri centre ville gumifata abantu ibapakiri bajana muri besere ubakorekora ari uko tanze veme hari nigihe nivyo warufise udasubira no kubiroha ugashize muri besere bakorekora tanze veme urinzo shikari ya nyene numva naco ne nikugatanga veme ire nimiziga ukayibora none wumva ko yabagufasha tekerezwa ko ucigayizwa kwigombora rero nawe uco vyoma
datanze igistorira uco kwa mugasho dafise abantu bazaho kuvugira ngo bagukore ngo rashana ku mayoni hafi n'indwi yose
nta numunsi numwe kwereje biranshiki twerego badufata kwa twatwarenza amategeko bagufasha ngo aragufata ariko twe nta giture dutanga badufata dufunga atokira uko nyene barike babitwa nige babiduha gusa urasaba ikigongo kwa ubona ufise amakosa bakabiguha
igiture kiva hasi kogeza hejo
uko yaba bato abapolisi bato igiture nabakuru no hejo bose nabo nyene baragira barashikirwa nabo nyene nibiture nabo nyene ntibihera
nivyo byose nyene byo kurondera impapuro mu biro birashahogera mwashaka gusanga batonze kwa abantu barondera impapuro ari beshi gatuma nyene ugira intege nkeze kuja kuyirondera
bisanzwe igikenewe cyambere nuko bogabanya amakori bakarabu ubuzi bwa bene igihugu ari gihe usanga baciye nk'amahera ugasanga ayo mahera umuntu kugira yarondera yaronke biragorana nacho gituma benshi usanga bahitamo gukora ibintu bikiye mu manyanga aronse uko ari shobora kuriha amahera makeyi akayariha ha mu buzima bwe bukabandana n'akazi kiwe kakabandana
kuri ibyo igipolisi gitunga urutoke mu jenge n'ibiturire cegera cy'umuvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano Moise Nkurunziza na kana kiongezo ihari akavuga ko hariho abapolisi benshi bamaze guhagarikwa abandi bagasezeregwa kubera kujya ibiturire wavugira igipolisi agahamagarira wowese adusabwa igiturire n'umupolisi guca bimenyesha ubutegetsi bumwegereye mu gisata c'ubudandaji haribonekeza ibiciro bitandukanye by'isima ya Buseko mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura muri ibyo bibanza mufuka umwe w'iyo sima w'ibiro 50 ugurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 hamwe n'amafaranga ibihumbi 27 abayidandaza bakavuga ko ibiciro bibagora gushingana ko bivanye n'uko bayironka ni nkuru ya Ezekiel ndi kumwe nayo
mu bibanza bitandukanye bidandarizwa mu isima yo mu bwoko bwa Buseko biri muri zone Kinama komine Ntahangwa umwe mu badandaza iyo sima avuga ko umufuko w'ibiro 50 awugurisha amafaranga y'amarundi ibihumbi 26
Buseko tuyigurisha ibihumbi 26 mbasha duharura ama déplacement ndashaka nko kuyirangura nka 25 cyane 25 ndashigurisha 26
no muri zone Kamenge iri mu komine nyene umwe wagurisha iyo sima avuga ko nawe nyene umufuko w'ibiro 50 awugurisha amafaranga ibihumbi 26 by'amarundi ubundi bwo ngo yokora homba abadandaza isima ya Buseko bemeza ko mu gihe aho barangurira iyo sima bomanura ibiciro nabo biteguye kubigabanya
igabano hamarato tukapunguza
nayo bamwe mu bakozi babajejwe kuranguza iyo sima abo bitaba cross mu rurimi rw'igifaransa bakaba bari ko bayitanga bisunze urutonde rw'abanditswe
tugushimire naho biru kumushikiranganje ubudandaji Jean Marie Niyokindi yaraherutse kugabisha mu mpera zindwi heze abadandaji yosima ko bategezwe gukurikiza igiciro cashinzwe n'ishirahamwe Buseko akaba ari amafaranga ibihumbi 24 n'amajana 5
Buseko ikora isima ziri ubwoko bubiri hariho iyo bagurisha ku 224 n'amajana 5 n'iyindi igurishwa ku 330 akana kajyo keza kukugabisha abo babandanya bikika mukiza kuko mu masezerano bafise na Buseko babwirizwa gukurikiza ibyo biciro by'isezerano aho rero duhimirize abajejwe ihinguriro ko bokora isima ku bwinshi isima bayirungike mu gihugu cyose bayihereza abo badandaza bayicuruza mugabo banabihaniza yuko babwirizwa gukurikiza igiciro cy'isezerano abadandaza iyo sima turaza baribo harimo bakuru harimo n'abatonya mugabo muri ugo rudandazwa twifuza yuko bifata umurongo wibaza yuko akakorera mu gifuri nta uriho kuko ubushikiranganje bw'ubudandaji turabazi bose uwo bizonanira kwakurikiza ibiciro byashinzwe ni ukuvuga yuko atazoba abereye no kuguma muri uwo mugwi w'abadandaza isima utazoba yikubisa gashi kugira ngo akurikize umurongo washizweho na Buseko nyene uwo onye ni kuvamwo harageze yuko ibiciro bikurikizwa nkuko biri
abakoresha bamwe bamwe ntibategekaniza akadodo bakozi babo mu kubatangira intererano zabo muri NSS iyo akaba ari imwe mu ntambamyi nyamukuru iryo shirahamwe NSS rifise mu gihe icifuzo ari uko abakozi bose baronka umushahara butangirwa intererano nk'abandi ibyo bikaba biri mu byatumwe ishirahamwe NSS rikoranye basanzwe ari abanywanyi n'abandi bakozi kugira barabe uko abakozi bose butunganirizwa neza uko byagaragaye yuko amahera basohora ari menshi ku banywanyi mu gihe ayo habwa nk'intererano ari make imirima y'ibiharage mu ntara zimwe zimwe z'igihugu cy'u Burundi byarabenjutse biturutse ku mvura nyinshi yibonekeje muri zo ntara ishikirizwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu kiganiro ku bamenyesha makuru kuri wa kane Dogi de Rurema akavuga ko intara yitezwemo umwimbu ari intara ya Kirundo nayo muri zitanu za nyuma ya mbere ni intara ya Bujumbura Dogi de Rurema akamenyesha ko ari no muri zo ntara harangwamwo inkukura n'imyuzure izo natuma haba umwimbu umuke ino nkuru tubaza kwigaruka ko umakuru yacu yo hanyuma umakuru avugwa mu makungu muri Niger inyuma y'igitero cakozwe n'umugwi w'iteragoba ukirindiro c'igisirikare aho cahitanye abasirikare 71 12 barakomereka abandi barabura irengero ryabo abanyanije bashikiriza ko bataratahura ibyabaye uko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rwa RFI mu mico gihugu ngo kuva mu gwi iteragoba w'abajihadiste utangwe gukora ibitero ngo aracimye imyaka 5 ngo nubwa mbere hiborekeje ubwicanyi nk'ubwo imbere yaho gato naho muri ako karere wari berekeje abandi basirikare bashika 28 bahitanywe n'igitero cakozwe n'umugwi wabihevye kwari hano turangirije amakuru twe twateguriye shimire mwe mwese mwari kumara dukikirana shimire François Kimana yakaramfasha mu ngabwe ivyuma shimire na Placide niyo mungere yarahagarariye no makuru onera muco ndabifuriza umutaga mwiza